Imuvi izlen İradeyiz Video Amerika. Ijwi rya Amerika ryumvikanira kuri FM 104.3 no kuri City Radio FM 88.3 inshuti yabose mu Rwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet mutwumvira kuri www.radioyacu.com. Muri kumwe na Fidel Niyongabo ndabaha ikaze mu makuru yacu yo kuri isaha. Amakuru dutegura tukanayabashikiriza turi mu ngo zacu mu ntumbero yo kwirindukiza cy'umugera wa corona. Leta y'u Burundi imenyesha ko yiteguriye kwakira abarundi bifuza gutahuka bavuye mu ikambi ya Mahama mu Rwanda.
Bavuze yuko ibyo bavugira ko atamutekano hari ko ibyabo bimeze gushaka kuri yafatarize. Kandi bavuze ukuri nkuko twabi twese twamateko twavuga nkuko namwe mubibona, amahoro n'umutekano biriho mu Burundi bwose.
Uyo umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano mu Burundi Pierre Nkurikiye. Abikekwa ko ari abagwanyi b'umugwi Boko Haram bishe abantu 16 mu buraruko bwa Cameroon. Mbere yayo makuru tubanze duhere kuyavuga hirya no hino ku isi muri aka kanya. Muri Afurika y'Epfo abantu bamaze kwandura umugera wa corona barenga 500,000. Yamara perezida w'icyo gihugu afise akizero. Frederic Nkundikije afite ibindi kuri iyi nkuru.
Igitigiri kimaze kwemezwa cyamaze gufatwa n'ikiza cya corona mu gihugu cya Afurika y'Epfo kiramaze kurenga 500,000. Yamara perezida Cyril Ramaphosa eje kumusa mu ngo yavuze ko abona ibimenyetso byerekana ko icyo kiza kitabandanya kwiyongera nka mbere. Ramaphosa yavuze kandi ko bajejwe amagara y'abantu bariko baratuza icyo kiza. Umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu Zuelini Mwikize yaratangaje ku munsi wa gatandatu mu ijoro ko abantu 17,107 banduye umugera wa corona muri iki gihe. Abamaze gufatwa n'icyo kiza barimo abantu 18,153 cyahitanye, bamaze gushika ku 15,593. Afurika y'Epfo ifite abanyagihugu barenga ibice 50% by'abanyagihugu bose bo mu bihugu bya Afurika 57 banduye umugera wa corona. Mwikete yashize ahabona ejo ku munsi wa Mungu, Ramaphosa yavuze ko naho igitigiri cy'abamaze gufatwa n'icyo kiza kiri hejuru, icyo kiza kiriko kiragabanuka mu gihugu cyose.
Muri Ethiopia abanyagihugu bahimbaje intambwe zimaze gushikwa ko mu gikorwa cyo kubaka urugomero rw'umuyaga nkuba ku ruzi Nile. Mu myerekano y'akamwemwe Isani yayishyigikiwe na leta abantu 1,000,000 bihereje amabarabara y'umugwa mukuru wa Addis Abeba ku mutaga wo ku munsi w'Imana. Bazungagiza amadarapo y'igihugu cya Ethiopia bafise n'izindi nzandiko zihayagiza intambwe igihugu kigeze ko ku bijyanye n'urugomero rw'umuyaga nkuba ku ruzi Nile. Abari mu modoka bagenda bavuza amahoni, bavuza umuziki n'urwamo rwinshi, mu gihe abandi batamba mu bibanza abantu bakoraniramwo. Ibirori nk'ibyo byabereye mu bindi bisagara by'igihugu. Icyegera cy'umushikiranganji wa mbere Demeka Mekonnen yasabye abanyagihugu gushigikira urugomero rw'umuyaga nkuba ku ruzi Nile n'iherahezwa ryo kugubaka. Yamenyesheje ko bariko bahimbaza intambwe ya nyuma y'ukubaka urwo rugomero. Yatangaje ko bashaka ko ruherahezwa vuba rugatangura gutorera inyishi ibibazo igihugu gifise. Abanyagihugu ba Ethiopia bari mu mahanga baratanze intererano yabo ku bijyanye n'ibyo birori bakoresheje imbuga ngurukanabumenyi. Ibice 75% by'urwo rugomero biramaze guherahezwa. Urwo rugomero rwarateye ibibazo hagati ya Ethiopia n'ibihugu bibanyi bya Sudani na Misiri. Igitero cy'intagondwa za kiyisilamu mu gihugu cya Afghanistan kimaze guhitana imbohe 21 kikaba kitaraturura.
Umwe mu bategetsi bo muri Afghanistan yatangaje ko icyo gitero cyakozwe ku ibohero riri mu buseruko bw'igihugu mu ijoro ry'ejo ku munsi wa Mungu kitararangira. Abandi bantu 43 barakomerekeye muri icyo gitero cyatangwa igihe umuyobozi wo muri uyu murwi yaseka imodoka yuzuyemo ibombe ku rugi rw'iryo bohero. Abarwanyi b'uyo murwi baciye batangura kurasa ku bajeje gucungera iryo bohero riri ku murwa mukuru w'intara ya Nangarhar iri ku birometero 70 by'umurwa mukuru Kabul. Batatu muri uyo murwi b'intagondwa basize ubuzima mu ngwano yari kibandanya uyu munsi kwa mbere, aho inkoho zibandanya kumvikana mu micungararo y'iryo bohero.
Ayo yari amwamwe mu makuru makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mwananya kumviza Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abashobora kudushikira kuri internet ni kuri www.radioyacu.com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini, leta y'u Burundi imenyesha ko yiteguriye kwakira abarundi bifuza gutahuka bavuye mu ikambi ya Mahama mu Rwanda. Ni inyuma y'urwandiko rwanditswe n'impunzi zirenga 300 zo muri iyo kambi zasabye umukuru w'igihugu cy'u Burundi kubafasha gutahuka. Leta y'u Burundi ibicishije mu bushikiranganji bw'umutekano ivuga ko izocungera umutekano w'abo barundi ndetse n'ubutunzi basize mu gihugu imbere y'uko bahunga igihugu mu mwaka w'2015. kwikira Pierre Nkurikiye umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano yabivugiye Bujumbura kuri uyu wa mbere.
Aha rero nkuko nabonye ne muri rya kete bavyivugira leta ishitera kamo abo bose bahora bataborohereza mu bikorwa byabo byo gutaha, kuko turabizi yuko ahora haza umwe hari nabo twahora dufasha kugira batorokiri ya kambi bagashika umwe baratubwiye neza ariko batoroherezwa. Aha rero tutadutera n'akamo abataborohereza ko baba baritegura bitegure mu mutima ko bategerezwa kuborohereza bagatahuka, kuko igihugu cy'u Rwanda si igihugu c'iwabo, igihugu cyabo ni igihugu cy'u Burundi. Amakenga hanini si bo bari bamaze igihe bayavugana. Amakenga yari amaze igihe avugwa n'abanyapolitiki bamwe bamwe nabo bari hanze y'igihugu benshi mbere batanahumbye, nabo wumvise ko abiyambuye muri rya kete bavuze yuko ibyo bavugira ko atamutekano hari ko ibyabo bimeze gushaka kuri yafatari byo, kandi bavuze ukuri nkuko twabi twese twamaze ko twavuga nkuko namwe mubibona amahoro n'umutekano biriho mu Burundi bwose, turajya tukajyama atangorane. Kandi icyo twokwibutsa abantu nuko ziriya mpunzi ziri mu Rwanda cyangwa ahandi z'abanyamahanga ku Burundi si imyaka ingahe ihaciye twovuga yuko bari kure batamenye ibibangaha mu Burundi, kuko ni bene wacu nabo tuvukana n'ababyeyi bacu n'abajyango ni inshuti n'abagenzi nabo tuzi ku buryo turavugana nabo tukababwira ku munsi ku munsi, mwebwe muravugana nabo turavugana nabo tukababwira ku munsi ku munsi kandi igihugu cyifashe. Kandi barazi kuri rero banavyivugiye igihugu barazi neza kumwe cyifashe, barazi neza ku mutekano uhari ukwiye ku Barundi bose, barazi neza kandi ko ni vyabo ivyabo basize ngaha byacungirewe neza na leta y'u Burundi. Si bimwe bya kera abarundi barahunga mbere banahungishijwe niyo leta nyine igatsindira no mu vyabo igatangura gutanga bavyo mona biko baratera ingorane bivyo byose byumugujejwe kurekurura ukuri no kurekururanira izi ingorane zose ziko ziva kuko leta itabaye bivyeyi ngo ibe leta nkiyo aho uja kugira guhungisha abantu abacitse ku icumu gashutsimbira no mu vyabo gatanga ugatangura gukora ibyo wishakiye biriko biratera ingorane uno munsi turiko turahangana nazo tutategeza kuba turiko turahangana nazo kuko twategeza kuba turiko turakora ibindi koko bihambaye by'iterambere tutariko turavuga iby'amatongo. Uno munsi rero baba bahunze kera aba bahunze cyane cyane abo mu 2016 kuko nibo muriko muravuga kandi bo banditse ibyabo ibyo basize ngaha byaracungerewe na leta y'u Burundi mu bicako, kuko navuze ko atari abanyamahanga murabana muri quartier murabibona uwasize parcelle nihiri uwasize inzu nihiri uwasize imodoka ya isigaranye mu nshanki z'ahantu nihiri abasize amafaranga muri banki abataye tumyeko kuko benshi baratumye ko mbere ba hari n'abasimba bakatora tuzi neza byose biracyari ngaho nta muntu umwe yigeze abikoramo. No kuvuga rero nibaza bazoshikira mu byabo atangorane hamareti zoborohereza kugira ngo bashike kandi bashikire mu babo no mu byabo atankomanda.
Yari umuvugizi w'ubushikiranganje bujeje umutekano mu Burundi Pierre Nkurikiye banywanyi bacu ico cifuzo cyo gutahukana impunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya Mahama mu Rwanda mu kivuga kwiki naho se impunzi ziri mu bindi bihugu bibanye by'u Burundi mwo dushikiriza ibyimvuriro byanyu. Inzego zishinzwe abinjira n'abasohoka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikorera muri Baraka zaraye zisubije mu ikambi ya Mulongo impunzi z'abarundi 42 zari zitashe mu gihugu cy'u Burundi mu buryo buciye kubiri n'amategeko. Izo mpunzi zivuga ko inzara muri Kongo yatumye zishaka gutahuka mu Burundi. Inkuru y'umumenyesha makuru y'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari uvira.
Kubera ubuzima bubi izi mpunzi zibayemo bwo gufungura rimwe ku munsi ubugari n'amashaza by'intica ntikize, usanga mu gitondo cya kare hari impunzi zisohoka urupangu rw'amabati ruzengurutse inkambi zikajya guhingira abaturage bo bakongomani, izindi nazo zikajya gucukura amabuye n'umucanga mu mugezi wa Kavimvira kugira ngo zibone amafaranga yo guhahira abana bazo. Hatungimana Penina ni umugore uri mu kigero cy'imyaka 38 y'amavuko, iwe n'abandi bagore barenga 20 twabasanze mu mugezi wa Kavimvira bari kuropora umucanga bakoresheje ibitiyo.
Wewe gituma tuza turashonje ntitugaburirwa ku rugero tuhabwe imbya rimwe naho nyene saa 11 size rino tuzakoronke none njya bakwasize saa 11 kuzotunga umuryango wazotunga abana abana bakaza kuronka injyaruko bananutse n'iminwa yumye tuzakuvanga hadusanga abana ari mirambi kangwa abana dusanga bajyamye bameze nk'abapfuye turarushe cyane n'ukuri turarushe turakeneye yuko bo tuhemurira ikibazo cyacu tukareba ko twova aha hantu kuko tubwiye gupfana umucoko urwaye ntuzora nk'izo kuvuza twebwe babaha mu kavimbira inzara nituza na kurofora amabuye kuko atari inzara ibi ntabwo wobizamo yabatwagaburirwa nk'uko bikwiye ntitubatuzamo aya mabuye tuguza kubera inzara ntabyo turonka
bamwe na bamwe muri aba barundi bo muri inkambi yagateganywa kavimvira nubwo birirwa mu mugezi bashaka amabuye n'imicanga yo kugurisha mu baturage b'abakongomani bubaka amazu bavuga yuko amafaranga bahembwa ari makeya mu buryo adashobora gukemura ikibazo cy'inzara bamaranye iminsi muri iyi nkambi Nduwayo Didas ni umubyeyi ufite abana batanu muri iyi nkambi ya kavimvira
by'ukuri twebwe aha tumaze amezi umunani turi mu transit ayo mezi umunani batubariye ko ikibazo cyacu kigiye gikemuke twararindiriye twarabuze baraza baratubwira ko twebwe muri iyi minsi bitarenga mu ndwi zibiri izo ndwi zibiri twarazirindiriye twarahebuye gushikana n'iyi saha ubugari rero nabwo bariko baraduhereza ni ubugari budashoboka baduhereza ubugari budahiye bakaduhereza amanjegeri bavuruze twagenda kuyafungura abana bagacibwamwo bakagwara indwara zitandukanye abo bana twabajana no kwa muganga bakabahereza intete zibiri izo ntete zibiri bazibahaye twabasubira nayo ngo jana ngo ejo bazokira abana harabapfa tukababura ngaho muri ico kigo twararindirirejwe ikibazo cyacu cokemuka twarahebuye twesha duhitamo kuza ngaha muri aya mazi aba nabo bariko baraduhereza akazi ngaha akazi baduhaye iyi base turayiroporera amafaranga 150 hari n'abaduhereza 100 ikigozi cy'ubufu gaha caraduze igeze ku mafaranga 400 imboga twoho nta imboga turi nakirya ntitwovuga ngo turaje imboga eka twe tuheruka n'imboga zinaryoshe mu kanwa kacu tukiri mu Burundi
karikera ja no muri iyi nkambi irimo impunzi z'abarundi zirenga 1500 zirimo izima z'amezi arenga 8 ahamya yuko bahora basaba ishyirahamwe rya SR kubimurira mu nkambi ya Murongwe kuko ubuzima babayemo bukomeje kuba bubi bitewe n'imirire mibi ubuvuzi butari bwiza ndetse n'ubujyamo bwo kurara mu bihangare barengijana umuyobozi uhagarariye komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu nkambi ya Kavimvira Fredy Salumu avuga yuko gutinda kwiza impunzi muri iyi nkambi byatewe n'uko ibarabara rihuza Uvira na Fizi ryasenyutse mu buryo nta buryo babona bwo kwimuririza impunzi mu nkambi ya Murongo iri muri teritwari ya Fizi Vedaste Ngabo kubwijwe rya Amerika Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo
urakoze Vedaste kuri iyo nkuru abanyagihugu bo muri Afrika y'ibiyaga binini hamwe n'abanyagihugu bo mu bihugu byo mu buseruko bwa Afrika bari mu ba mbere batanguye ibikorwa byo kwiteza imbere kandi barafashije ibihugu bikize by'Iburaya na Amerika umuhinga Paul Nkunzimana yanondosoye ivyerekeye imibereho y'abanyagihugu yahoze yigisha kuri kaminuza y'u Burundi aherutse kwandika igitabo abisiguramo yaganiye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije kuri icyo gitabo
Professor Paul Nkunzimana murakoze cyane gose kukanya mutwe kugira ngo tuganire nashaka cyane tuvugane ku byerekeye igitabo muherutse gusohora cyitwa Contribution à l'étude de la préhistoire et de l'histoire sociale de l'Afrique des Grands Lacs et de l'Est nuko uvuga uruhara kwa banyagihugu mu ntara ya Afrika y'ibiyaga binini bagize imbere yuko kaise kije bihugu gatangura kumenyekana uruhara cyane cyane bakoze mu byerekeye iterambere nashaka amajambo make mu shya ntaye Paul Nkunzimana mutubwire ikintu cyabatumye mukora itohozwa rikomeye gutyo kuri abo banyagihugu n'ikihe ubwambere na mbere
ego murakoze Frederic ego igituma byatumye maze kibitabo ni uko ubwambere hoho no kubera izo yize ibyerekeye psikoloji no kuvuga uko abantu bameze imifato imico narize ibintu bya antropologi kuko kuri n'isirigwa serekeye umuntu abantu uko bari mu bose byose hanyuma nasabe cyane nuko nize ibintu bya sosiyoloji ibyigwa byerekeye uko abantu babayeho hanyuma nasabe cyane nkaba nafata ibyo ku bintu biba muri ibihugu zo muri Afurika yo hagati n'ibyo mu buseruko intambara z'amazahabaye zo kutavana ko ibintu bivugwa bya nuko ubwicanyi butandukanye hanyuma inzira za rero igihe cyose avuye ko hanyuma b'inyishu
cyangwa se umuntu asa mu cyo gitabo abona nuko izo bihugu byo muri ntara muvuga ko byafashije ibihugu by'i Buraya eka na Amerika mu rashaka kudusigurira mukatubwira ukuntu izo bihugu byo muri Afrika byagabinye ni Burundi Rwanda eka Uganda n'ibindi byafashije ibyo bihugu bikomakome
cyane cyo muri uvuga ndere yuko ndagura uko kuzekere ibyo la colonisation yazanye muri izo bihugu icyo igihugu byafashije kandi bivuga yuko ari na cyane cyane ibihugu byerekeye mu tuvuge byegereye amabahari nka biriya bihugu za Kenya za Tanzania ibyo bihugu cya Congo abandi babona na cyane cyane abarabu bagurisha abantu abarabu bagurisha abantu rero zikunze njya cya gice cya Zanzibar cyane cyane niho niho abantu bagurishwa bacacane baba baregeranirizwa
Akanya atari kare kare mushya na Paul Ruzimana ndabona akanya atari kare kare iki gitabo kizokigaruka ko ariko nashaka dusuye ku ngingo nkuru ziri muri ico gitabo aho muvuga ko eka nama indiane ziri muri bya bihugu ari cyane cyane zo bazavuye ku bukoloni murashaka mu majama ke cyane ngose kudusigurira ukuntu muvuga ku bukoloni ari bwo bwateza indiane muri abo banyagiwe muri zo bihugu sozera ikiganiro nkora bibuze cyo kigaruka ko ni ikiganiro ikitabo mwari kuri igitabo ikomeye cyane rwose cyo kugaruka ko mu gihe kirekire ariko mu gusozera mu kanya gato cyane rwose mutubwire ukuntu muvuga muri icyo gitabo ko imigambi y'ibanki y'isi yose yazingamitse abanyagihugu muri iyo ntara
kuko nibo bababwira bategeka abategetsi
bata dekarte desizo yangu kugambele kushina mungu ya nye mare kushambiwa ya nye mare bobo njine bela wafata mse nime na yu mabake nyo baki moja na yenise ya mbo makuwe femina yoropeno hanyo makande ukasanga utuzi gwizyo yu uzukuli kutuwa wani na masosete ya mamonopole ya mamuti nasional hanyo mapolitiki nyo nyo awateke si machu mwose makuresa kukubuga nyo kukakandi yu kujangule nyo wawateke si na kandi na nono na atari kukuteke si na unye nikuwa yu wana mbitu yao maka wana yuko wakala kukuresa yu za moko wakakoresi mwini yu wakakoresi yu za madini kukujua ngu kukutuzi mwizo yu wandanyi mbuja mwiniwe ya nyamahanga wakakoresi yu wakutuzi mwose yu kawa wakawa utare kawa wakutuzi mwose wakanzi wuma leo ama politike yu ibanki isi yose na FNB kama na inyo europeen na mapolitike atuma asambula izo yungu kani kujirangu kutuzi wandani busa ukwa akene yuko hawa indiane akene yuko abantu bariko barikana bitwaza amoko bitwaza amadini abandi bitwaza n'ibindi byose rero nizo kwa rero izo ubishyize hanyuma rero umuti nk'uko ndabona muri icyo gitabo avuga yuko umuti ushobora kuva mu kuvavanura n'amapolitiki y'izo nzego hanyuma rero ayo ubutunzi bw'ibihugu bukaba ubw'ibihugu n'abanyagihugu.
Profesor Paul Nkunzimana, murakoze cyane rwose kuri aka kanyamwa hari radio Ijwi rya Amerika nk'uko twabibabwiye. Iki gitabo ni igitabo gihambaye cyane rwose kirimo ibyiyumviro bikomakomeye. Eka tubatera akamo kugira ngo tusubire ku ngingo n'imwe muri icyo gitabo. Mwakoze cyane rwose.
Murakoze nawe Frederica.
Turabaramukije bakunzi namwe banyonyi b'Ijwi rya Amerika. Ntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twesangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufite byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agataraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Juti z'Ijwi rya Amerika ni kuri iki kiganiro dusozereje kwa makuru iyo kuri isaha. Tubashimiye kuba mwaduteze amatwi. Dushimire kandi engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fasige Beyoyi adufashije kuyegeranya ibiganiro bya bihagariwe na Etienne Karekezi. Kuri mikro ari kumwe na Fidel Yongabo. Tubasezeye tubifuriza mwese ibihe byiza kandi tubararikira kubandanya mudukwikirana mu biganiro byacu kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye ikintu cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye ikintu cyacu. Mu gukera igihugu cy'u Burundi yabaye ikintu cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye ikintu cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'Uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu